nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi kumunsi wa mbere nigenekezo rya 2022 nyakanga n'umwaka w'2025 tuti na mwageze mwashimye gukurikira kazi nzamba gatega kawe ndabahaye mwiriwe ndabahanikaze muri ano makuru twabateguriye aya nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umujyango wa Jean Matheoneste arongoye umugambi y'iprona muri zone Butezi usaba ko aronse ubutungane inyuma yaho kubitewe n'imbonera kure mu ndwi iheze. Ni nyuma yaho yari yitabye inyamiramabi ifite urubanza nayo ikaja mu bamwagiriza ko ari we nyabuna adurumbanya umutekano wa Butezi. Abandi basaba ubutungane na babanyi ba Adrien Girikigongo ku mutumba Rutemi muri komine mu Tayintara ya Bujumbura afungiye mu rumonge yabwirizwa guturira ibiti yamara abamwitwariye ngo naho batanzwe batangiye ayandi matati y'amatongo nabo bigeze berekana ibyemezo by'uko yaturiye ibyo biti. Basaba abarongoye ubutungane muri iyo ntara ko bokora amatohoza y'ukuri kuri ico caha ntihagire uwuzira umukeko canke akadodoberezo. Ngo biragoye ko Burundi buzoshika ku mbona kazoza y'igihugu mu myaka y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 mu gisata c'indero kizoba kicugajwe n'ibibazo gifise muri kino gihe hamwe n'abategetsi badashira imbere bumenyi bagashira imbere imigambwe bivuga na Parsem aho ribona ko izo nyifato atari z'igihugu cifuza gutera imbere. Amakuru twabateguriye saya gusa mukanya ni Donita.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru tugira duhere mu gisata cha politike. Abegereye Jean Matheoneste bamusabira ubutungane. Uwo Jean Matheoneste arongoye umugambi w'iprona muri zone Butezi komine Musongati iri mu ntara ya Burunga yarakubaguwe n'imbonera kure ku wa mbere w'indwi iheze. Uno munsi we n'umuryango wiwe bavuga ko bariko bakorerwa iterabwoba na bamwe mu banywanyi w'umugambi SNDD-FDD bagasaba ababijejwe ko batunganiriza Evelyn Mukeshimana.
Nkuko bivugwa na bamwe mu muryango wiwe ku wa kane w'indwi iheze Jean Matheoneste yitavye ku biro vy'umu OPG akora amatohoza ariko ngo aho kumwumviriza nk'uwahohotewe inyamiramabi yamwagirije ko ari watuma intambara iba kuri uwo mutumba aca musaba gutaha amuvire mu biro. Isoko ryacu rivuga ko uwo munsi Sylvain Nzikoruriho umunyamabanga w'umugambi SNDD-FDD mu ntara ya Burunga yazindutse ku biro bya komisariya y'igipolisi igiharo kuva mu gitondo bikavugwa ko yavuye ngaho ahaye amategeko OPG ko atohirahira ngo afunge abo bagirizwa kubagura Jean Matheoneste n'umuryango wiwe. Bivugwa kandi ko Sylvain Nzikoruriho arongoye SNDD-FDD muri Burunga ariwe atunganya ibyo gutoteza Jean Matheoneste kuva viriye mu mugambi SNDD-FDD aja muri iprona ngo aca kubiti no kumabuye kugira mucafuze. Umuryango wa Theoneste uvuga ko uri mu ngorane zikomeye ku buryo ushobora no kwicwa mu gihe atagikozwe. Abatari bake bavuga ko ibibera ngaho muri komine ya Giharo ari akarorero k'ubugizi bwa nabi bwa politike buguma bwibonekeza ntihagire n'icamira kubera bikorwa na bamwe mu barongoye umugambwe SNDD-FDD. Uruganda rwa radio Inzamba gateka kawe twarondeye Sylvain Nzikoruriho avugwa muri iyo dosiye kugira ngo agire ico bivuga ko ariko ntitwashoboye kumuronka. Twibutsa ko Jean Matheoneste n'umuryango wiwe bari bakubiswe n'imbonera kure ku wa mbere uheze ariko kugeza ubu akaba ataratunganirizwa.
Evelyn Mukeshimana arakenuye umunyagihugu wo kumutumba Ruteme ni zone Ruteme komine Muhuta mu ntara ya Bujumbura afunzwe yagezwa guturira ibiti akoresheje igitoro cyo mu bwoko bwa esanse. Abanyagihugu baho bakavuga ko ari kumudodobereza ngo kuko abamwitwariye bafise umugambi wo kumwirukanisha mu kazi narijya bafise ayandi matati yuko batanzwe apfa amatongo abanyagihugu bagasaba ko ubutungane bwo gukora amatohoza kugira ngo ukuri kuvyabaye kumenyekane nihagire uzira akadodoberezo reka inkuru tuyibaze Julien Muzinga.
Nkuko abanyagihugu baho muri komine Muta province ya Bujumbura babishikiriza ngo umwarimu Andrie Girikigongwe afunzwe yagirizwa ko yaturiye ibiti akoresheje essence ariko abanyagihugu bemeza ko ari remenanya rya Kadigiri ariwe yamwitwariye hamwe na ndiwo kugaye Jean Claude icariyo cumushikiriza manza mukuru wa parke nkuru ya Rumonge bavuga ko ikibazo atari iryo tongo ngo kuko sentare yabashikirije itongo bose ko ari babiri ngo aba bo bashaka ko Adrie yokwirukanwa mu kazi kiwe
kene itwa Adrien Girikigongwe igisha kukiri apfunzwe yagirizwa ngo yatuye ibiti ayasanze ahagirizwa n'uwitwa Kandigiri hama ubusubire dosiye twayitwa niryo bwa Jean Claude niwe afiyo dosiye mu Rumonge mu kumufungisha bafise umugambi wo kumukuza mu kazi kugira ngo akazi kiwe gahagarare basanzwe bapfa amatongo na Kandigiri sentare yarahashitse irashira itongo yarashira itongo bose nta numwe ararenga karindwi nta numwe arenga karindwi tugiyemo kumumwagiriza tuvugira ngo bamukure mu kazi tugasaba rero sinzi prosheri ko niho bwa Jean Claude kuko agira amatohoza yimbitse atagucanisha ko koresha ingufu n'imibonano bagirana na Kandigiri Joel areke kugira indi mibonano akoresha ubutungane ntanabaza abakora imfungwa nicyo bari abaze abenegihugu abaze na bene mfa amatongo barahari basigaye batariko barabona
abanyagihugu basaba ko ubutungane bukora Girikigongwe Adrien akarekugwa ngo kuko Jean Claude ndiyo kugayo atabemerera n'uko baja kumuraba
tugasaba prosheri afe akukira parike nkuru ya Rumonge kuko ibyifatamo neza akarabona iyo bwayo ibyo ariko arakora atuza kuraba nk'umwuka ari wacu atabemerera kuja kumuraba arakamaramaza ati mbe kwa ni umuntu umaze kumuraba tugasaba ubutungane ko bwokora kukora bugakora ko mureka umwenyugu akidegenda agataha n'umuryango iwabo arasa n'akazi kiwe.
Mu ruganda rwa radio Inzamba agateka kawe twarondiye kuri telefone abo mu ntwaro muri komine Muhuta cyo kimwe no mu butungane ngo batange umuco kuri icyo kibazo cy'uwo mwarimu turabakena.
Julien Muzinga arakenuye mu kanisa se cyo tubandanya n'amakuru twabateguriye mu gisata cy'intwari bereye.
Inzamba
Khadi Nzamba agateka kawe makuru twateguriye arabandanya biragoye kuzoshika kumbona kazoza y'igihugu cyo mu myaka y'2040 n'2060 mu gihe igisata c'indero kizoba kimeze uko kimeze umunsi n'umwihwezo w'ishyirahamwe Parisem mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere kubwa Faustin Ndikumana rongo iryo shyirahamwe igihugu nk'Uburundi gikenye cyari gikwiye gushyira imbere indero n'ubuntu mu Barundi kugira bazobuteze imbere bakoresheje ubwenge tumutege yompi
ku bihugu rero bito nk'iri wacu utavuga ngo dufise ubutunzi bundi budasanzwe indero yategeza kuja imbere kandi indero tuyitahura ku buryo bubiri ni ukuvuga indero formation scientifique incabwenge mugabo nicyo bita les valeurs ubuntu ibyo bintu biri bidafatanye igihugu naho gishika uravyere nka mu gihugu cacu karaba icyo twokwita ubumenyi abana basigaye bafise bahije amashuri ni ibintu bisigaye biteye ubwoba kimwe tuti none Amerika araja mu ndero muri iki gihugu ari kamariki kibabaje kandi ni ibi bintu igifaransa bita les antivaleurs ingendo ziteye isoni zinjiye muri sosiyete y'u Burundi zituma n'ibyo by'indero bisubira inyuma haba mu rwaruka canke n'ahandi icyo bita mu gifaransa bakikita ngo decadence morale d'une ubuntu bukagenda mu bintu byose uri kurabiraba rero ni gihe kiriho kirabiteye ubwa mbere uravye ingere inzira itunga karabarimu ingene badakwiye ukaraba ubumenyi babafise ukaramwe bafashwe ubuhoro hadutse n'ibindi ngo ariko nabo batakazi bagenda baje mu mahanga mu ntuze bagasiga igihengeri kidasubirizwa hariho ibikoresho byo mu mashuri hari mu mashuri ukuntu yubatse intebe zidakwiye abana bakarundana bakicara hasi ibitabo bigiramo mu ma interna gufungura ni kibazo ama matera abana bararako ni kibazo kandi aho ugasanga naye amafaranga tukoresha ugasanga amafaranga yakwiyongera makwiye cyangwa ngatunganywa neza ugasanga kumbura rikaranyuzwa abana ariko bari amashuri mu murengera ibihumbi umunani hafi ibihumbi birenga mu mwaka uheze turabye atoza twagiye hafi umunani ya abando skore karamahinduka mu ndero ategurwa nabi babishyiremo uburyo bukwiye bagahindura za programme abarimo ntibagire gute bakabaronke formation zikwiye ugasanga umwarimu agiye kwigisha ibintu n'abatazi ibintu bize mu ndwi zibiri mu mezi abiri ngo gara nawe professeur wabyo ugasanga abana barajuragiye ibyo si dai kuri fundamentale murazi ngene byaje ugashuraba ingera higeze iyo reform ngene yari yizwe ngene yaje kabona yuko umwimbu utabaye kirenga hagezaho nabantu bicara bakaraba umwimbu iyo reform nimba tuko twicugaruka rwacu mu mbizi urashora kwiga tuti no nu Burundi uza buhagaze kuba kadra meze mu misiza tabizo riturote tabidishoboka muri iki gihugu ngo demiri karad ibintu bijanye n'indoro ikimeze uko biri no munsi
Ishiramwe parseme rira nagaruka kuri zimwe mu ndongozi zari gutuma igisata cy'indero gitera imbere arizo ziza ubwa mbere mu kudaha agaciro ibyigwa cyangwa mu gushaka gufata igisata cy'indero nk'icya politiki kuko bibandanya no mu gushingwa amabanga aho bafise ubumenyi badashirwa mu bibanza babereye ahubwo hagashirwa imbere umugambwe cyangwa ubwoko n'ubunyene fota ndikumana
uza wumva tegetse bamwe bamwe ishuri na chamazi tuzashimiza biologi zimaziki ibiharuro ugasanga abategetsi bamwe bagaza ariko baramigana yuko abana babo batayoberwa deliberation mu mashuri ugasanga umengo usigaye iri bwo politiki urugwaruka kubera ari mu mugambwe ntiruyoberwa abakubera bagize ibyami ntibayoberwa ushaho deliberation mu mashuri usigaye umengo uri politiki abadiregiteri bakandikirwa bari bakarebwa ngo mukayibeza bajya ntibarabirage ibyo si ibarari mu gihugu gushyira abantu mu nzego Uri na tuna bara abantu twigisha kugera mu nama shinga mateke kuva ngo harabashinga mateke kuno 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 ngo badasuba mateke ko batagira gute mu nzego zijejwe intwaro muri kubaza rade kupaje administrative shasha makomine akomeye amazone akomeye uhinga uvu nini umwanga umukayatwara ngo nta ni vikenewe ngo nabari kubigisha iki ubashingiki amazasubamba ministeri turiko tugira ico biyita kunivera societe par l'opa ugasanga tuko tuzana vya bindi cyakiri tiyo hasi uwa mabanga yose umuntu wese amenga arashoboye amabanga kirabuzo tari amabanga akomeye kuri incabwe gicagide gute ika umuntu wese gira gushika kuze bose abara kumenga amabanga yajamo biba bigaragaraguye aba doktira ba medecine bazaba ko baragenda kubera ingari ko bafashwe incabwe ni twazi forme iki hari ibindi ngo shofata nk'umu medecine avura abantu mu specialist ari karasuva ubuzima bw'abantu basanga uri kumufata nabi gusuma ngo umuje nk'amateka ngaho wonye musanga ata yageze wa gataratu uri mbere ngo yicaje mu kigo atari kandi amateka ari karatora akwiye ukamusumbisha ibintu byose n'ugutrisha n'ugutisha hirya nta buntu nta vare abantu baciye ubwenge bari mu nzira ugasanga ntibari kubarahanuzwa
turangize amakuru twabateguriye mu gisata cy'inkino w'imigwi y'u Burundi mu mahiganwa ya Afrika atandukanye itarose amahirwe yo kwigenza neza mu mbera z'indwi heze ku kibuga intwari cy'umujumbura cyahoze cyitwa Prince Mwigwa Gasore ibyo bikazoshobora kubera ikibazo iyi migwi mu kubandanya ayo mahiganwa mu gihe inkino zo gusubiza zitegekanijwe kuwa 28 Nyakanga reki inkuru tuyibaze Pacific Nkeshimana
kuri nyina ranze nondwi rero ku rukino rwabaye kuri w'Imana rwahuje umugwa wa Grenoire aho warayunganije ubusa ku bundi na AS Djibouti Telecom ni mu rukino rwabereye kuri stade Intwari Bujumbura muri za nkino zihuza imigwi yabaye ya mbere mu mahiganwa wabo ku mugabane wa Afrika ivyo bita Ligue des Champions de la CAF urukino rwo gusubiza ruzobera muri Ethiopia Addis Abeba ku igenekerezo rya 28 Nyakanga kubera ko Djibouti atakivuga gikwije amategeko y'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA bafise ku munsi wa gatandatu aho kuri stade Intwari nyene umugwi wa Flambeau du Centre wakiriye Al Ahly wo mu gihugu ca Libya mu nkino z'igikombe cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF Coupe de Confederation de la CAF Flambeau du Centre itsinda 2-1 urukino wo gusubiza nabo nyene ruzoba ku igenekerezo rya 28 Nyakanga muri Libya turangirize mu kino rwahuje ku munsi wa gatanu aho nyene kuri stade Intwari umugwi nseruko ya gihugu w'abigeme batarenze imyaka 20 w'u Burundi n'uwa Zambia ni mu nkino zo kurondera itike yo gushika mu nkino za nyuma z'igikombe cy'isi yose zizoba mu mwaka uza Zambia ikaba yatsinze u Burundi 2-1 urukino rwo gusubiza nabo nyene rutekanijwe ku igenekerezo rya 2018 nyakanga muri Zambia. Muri zo nkino mpuzamakungu zose ikiboneka ni uko imigwi y'u Burundi yose uko ari itatu ifise amahirwe make yo kubandanya amahiganwa, turavye ingene yaraye yigenje iri gukinira muhira n'ibishobora kuyishikira mu gihe izoba iri gukinira mu mahanga.
Patrick Nkeshimana arakenuye ni no kuri makuru avugwa mu gisata cy'inkino, duciye dusozera ko amakuru twabateguriye kuri no wa mbere. Mwakoze mwese abari muyateze yombi kimbere n'abagenzanje, umwe wese ku ruhara yageze kugira amakuru aboneke nk'uko muyumvise. Bumvise niyongere nariko nda yabashikiriza, ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu, ndababwira nti nagahwana.